Iyi mumva ni radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe ni ikaze mu biganiro vya kino gitondo bihagarikiwe na Joe Diane Ninahazwe. Imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari twashikiriza ivyo twabateguriye, reka tubanze duhe ikaze mugenzi wacu Aloyse Bigirimana adushikirize amakuru agezwe hirya nino ku isi. Aloyse, waramutse gute?
Namutse neza Diane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Perezida wa Repubulika ya Demokrasi ya Congo Felix Tshisekedi eje ku munsi w'Imana yavuze ko ategekanya gushinga leta nshasha igizwe n'urunani, kandi akagabisha ko ashobora gusesa inama nshingamateka no gutuma ko ayandi matora mu gihe byoba ngombwa. Ibi bitangajwe nyuma yaho cyankiye ko yiyunga mu runani n'abayoboke uwo yasubiriye Joseph Kabila asanzwe afise abashingamateka benshi mu nama nshingamateka. Ejo ku munsi w'Imana yashikirije kuri televiziyo ko yahisemo kugena umutegetsi azoba ajejwe kuraba aboja mu runani rushasha bidakunze, avuga ko azoca yikora ku bubasha ahabwa n'ibwirizwa shingiro agatuma ko amatora rusangi. Muri Kamerune ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi nivyo byaranze amatora ya mbere yabaye ejo ku munsi w'Imana atumbereye kugena abakuru b'amanama y'intara. Umuntu umwe yarishwe n'abaharanira kwiyonkora mu ntara yo mu buraruko bushyira uburengero ivugwamo Icyongereza. Perezida Paul Biya yizigiye ko aya matora ari nyishu ku bamuneguye ko atitaho intara cumi zo muri ako karere, kandi yananiwe kurangiza intambara n'abo bahiga kwiyonkora. Abarwanyi baharanira kwitandukanya ku gihugu bariyemeje gutoba ayo matora, kandi bahiga guhagarika uwo wese ayitaba. Barishe umutegetsi umwe wo muri ako karere yari yagiye gutorera hanze y'igisagara cya Bamenda mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu, nk'uko byashikirijwe n'umwe mu bategetsi bashaka kwiyonkora Cho Ayaba. Muri Venezuela umugambwe wa perezida Nicolas Maduro uhabwa amahirwe yo gutahukana amatora y'abashingamateka, ariko ababikurikiranira hafi bavuga ko aya matora yeje ku munsi w'Imana atavyinshi azohindura kugira ishusho yiwe ibonekane neza mu gihugu canke mu makungu. Maduro asanzwe agenzura amasentare y'igihugu, igisirikare, abashikiriza manza hamwe n'ibindi bisata bikomeye mu gihugu, ariko arondera kumugambwe wiwe Parti Socialiste Uni wo kwigarurira inama nshingamateka, kandi bamunegura bavuga ko ashobora no kwiba amajwi no gukuraho ibisigarira bya demokarasi byari bigisigaye. Urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rurongowe na Juan Guaido ashyigikiwe na Leta Zunze za Amerika rwavuze ko ataruhara ruzogira muri ayo matora. Amerika n'umuryango umwe bwa Buraya baramaze kuvuga ko ayo matora ateye isoni. Leta y'Ubwongereza yavuze ejo ku munsi w'Imana ko icyo gihugu kigiye kuba icya mbere mu gutangura gucandaga abanyagihugu n'urucanco rwakozwe n'amahinguriro Pfizer hamwe na BioNTech. Incanco za mbere zizohabwa abakora mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'abarenza imyaka 80 kuri uyu wa kabiri, nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Incanco hafi 180 nizo zitezwe gutangwa mu ndwi ya mbere. Incanco zakozwe n'amahinguriro Pfizer na BioNTech zishobora kandi kwemererwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'uku kwezi. Ubushinwa nabwo buterekanya gutangura isekeza bihambaye cyo gucandaga abanyagihugu. Muri Siriya igisagara cya Ain Issa mu buraruko bw'icyo gihugu carongerekanyemo ibitero by'umuhari w'abarobeli ufashwe mu mugongo na Turukiya. Ibimenyesha makuru byo muri Siriya byanditse cyo ku munsi w'Imana ko abarobeli bo muri Siriya bashikikiwe n'igisirikare cya Turukiya bagabye ibitero muri icyo gisagara no mu yindi mihana yo mu micungararo. Igisagara cya Ain Issa ubu gisanzwe kigenzurwa n'umuhari w'abarwanyi SDF urongoye n'abakurde ufashwa na Leta Zunze za Amerika mu rugamba n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ibyo bitero byakomerekeje abasivile bashika 9 barimo n'abana 2.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza yose nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ku mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingingo nkuru rero z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. U Rwanda rwaraye ruhereje inkuka ya misa yo gushimira Imana iherutse kuronsa mu Cardinal wa mbere kuva Kiliziya Katolika yarushingwamo imizi imyaka 120 irarumanye.
Ibyo ubutumwa bw'ikirenga ubu tugomba kwicisha bugufi kugira ngo Imana bari ikuzwa. Mu ibaruwa nyir'ubutungane Papa Francisco yanyandikiye antorera kuba kardinali, yambwiye ati nimujye mutunganya inshingano zanyu, mujye mugira muti turi abagaragu nk'abandi.
Uyu ni Cardinal Antoine Kambanda mu misa yo gushimira Imana kw'iteka aheruka guterwa nka kardinali wa mbere w'u Rwanda.
Umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira. Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize.
Uyu nawe ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nawe yari mu bitabiriye imisa y'umuganuro yo gushima ko u Rwanda urufise umukardinal. Mu gihugu c'u Burundi naho mu gisata c'umupira w'amaguru imigwi ibiri yaserukira ico gihugu mu nkino za Afrika yose yaraye isezeye amahiganwa. Ayo makuru yose arimo turambura mu kanya isase, mube hafi y'amaradiyo yanyu mwongere musangwe ikaze. Nongere ndabaha ikaze na mwaramutse. Amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera mu gihugu cy'u Rwanda caraye gihereje nkuka ya misa yo gushimira Imana iherutse ku kironsa umukardinal wa mbere kuva Ekleziya Katolika ishinga imizi muri ico gihugu imyaka 120 iraheze. Mubaje gukenguruka iryo teka Cardinal Antoine Kambanda yatewe harimo Perezida Paul Kagame, abepiskopi yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abahagarariye ibihugu vyabo mu Rwanda n'abandi. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ni biba bidukurikiraniye.
Numuhango wabaye nyuma yuko ku itariki 28 z'ukwezi gushize arikiyepiskopi wa Kigali Antoine Kambanda aho inshingano nka kardinali urwego rukuru rufata ibyemezo muri Kiliziya Gatolika. Umuhango wanitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu gitambo cya misa yaturiye muri Kigali Arena, inzu ikorerwamo imyidagaduro inyuranye mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko yishimiye kwifatanya n'abakristo muri rusange nyuma yo guhabwa ubutumwa bukomeye bwo guhumuriza umuryango w'Imana.
Kuko Imana yatumye umuhanuzi Izayi ku muryango wayo wari mu makuba, inako natwe nyuma y'amakuba u Rwanda rwahuye nayo. Nyir'ubutungane Papa Francisco ayobowe na Roho w'Imana yahaye u Rwanda kardinali. Iyo duhawe ubutumwa bw'ikirenga nk'ubu tugomba kwicisha bugufi kugira ngo Imana bari ikuzwa. Mu ibaruwa nyir'ubutungane Papa Francisco yanyandikiye antorera kuba kardinali akoresheje amagambo ya Yezu, yambwiye ati nimujye mutunganya inshingano zanyu, mujye mugira muti turi abagaragu nk'abandi. Kardinali ni umugaragu w'Imana, byose niyo n'Imana bikorera kandi byose bikoreshwa n'Imana niyo ibinshoboza.
Kardinali Kambanda yavuze ko yishimiye ko yahawe umwanya mu nama ya Papa i Roma, akaba ndetse yishimiye ko yahawe kuba kardinali ku munsi mukuru wa Bikira Maria w'ikibeho uba tariki 28 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka. Kardinali Kambanda yavuze ko uyu munsi umubyeyi Bikira Maria aribwo yabonekeye ikibeho agatuma u Rwanda rumenyekana. Asoma misa ya mbere yari yitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame, Kardinal Antoine Kambanda yashimye Perezida wa Repubulika u Rwanda Paul Kagame waje kwifatanya n'Abanyarwanda ndetse by'umwihariko n'abakristo ba Kiliziya Gatolika. Ahashimira umukuru w'igihugu ko yahaye Kiliziya ahazubaka katedrali ibereye umurwa mukuru.
Agira ngo nshimire cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika nakirwa i Kigali nka Episkopi. Mbagezeho n'icyifuzo cyo kubaka katedrali ibereye umujyi. None ndabashimira ko nk'uko mwadusezeranyije kudufasha mwaduhaye ikibanza cyiza kibereye ingoro y'Imana mu mujyi hagati y'ahahoze gereza ya Kigali. Ndabashimira kandi kuko mu bushishozi no kureba kure mwaduhaye kariya gasozi, bikaba bifite icyo bivuze gikomeye twebwe uko gorogota n'umusaraba wari ikimenyetso cyo gucibwa wahindutse ikimenyetso cy'umukiro none na kariya gasozi kari ikimenyetso cyo gucibwa hagiye kuba ahantu h'ubuzima umukiro n'umugisha.
Mu ijambo Perezida Paul Kagame yagejeje kubitabira iyo misa yo gushima Imana yahaye u Rwanda Kardinali Mukuru w'u Rwanda yavuze ko nyuma y'imyaka 120 Kiliziya Gatolika imaze igeze mu Rwanda ari amahirwe rwagize yo guhabwa Kardinali mu gihe hari ibindi bihugu bimaze imyaka 2000 bataragera kuri uru rwego. Perezida Kagame avuga ko Kardinali kambanda igihugu kimufite nk'umunyarwanda nk'umwana w'u Rwanda wazamutse kuva abaye umusaseridoti kugeza ku rwego rwa Kardinali, ibyo bikaba bikwiye gushimirwa. Mukuru w'u Rwanda anashima Papa Francisco ku bushake yagize azahura umubano w'u Rwanda na Vatican.
Ibyo rero turabishimira nyir'ubutungane Papa Francisco. Umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira. Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize. Ibyo ntabikoreye u Rwanda gusa, biragaragara ko abikora n'ahandi ku isi hose.
Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko muri ibi bihe bitambutse umubano w'u Rwanda na Kiliziya Gatolika bakomeje kubamo igitotsi. U Rwanda ntirwahwemye kwereka Kiliziya Gatolika ko abantu bashinzwe kuyobora intama z'Imana babiciye ku ruhande, ahubwo bakijandika muri jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa Perezida Kagame akavuga ko aya mateka atazakomeza kubabera umuzigo.
Iby'uko aya mateka y'u Rwanda na Kiliziya agiye haba rimwe na rimwe ibitaragenze neza cyangwa ingorane zitandukanye ndetse biza no guhungabanya ubuzima bw'igihugu, ibyo ntabwo aribyo twashyira imbere. Ngirango ibyo twabivanyemo isomo twumvise icyabuze icyo gihe, turashakisha icyo ari cyo cyose cyatuma bitasubira, kandi tugatera intambwe mu bundi buzima bwubaka ubufatanye kandi bwubaka igihugu bwubaka n'abantu.
Misa ya mbere yasomwe mu Rwanda na Kardinali Kambanda Antoine yabereye mu mujyi wa Kigali yitabiriwe n'abakristu bake, kuko ibyasabwaga ngo umuntu bitabire birimo kubanza kwipimisha icyorezo cya COVID-19 byakumiriye abatari bake, byatumye abakristu bakomeza kujya gusengera muri kiliziya bari basanzwe basengera. Uyu mukristu wo muri Kigali twavuganye nyuma yuko yaravuye mu misa isanzwe yabereye muri paruwasi ya Ndera.
Abakristu kurikije ibyo twanyuzemo twaturanye Kardinali, ubwo ni ukuvuga ko abakristu bashinze ubuyobozi bwarenze imipaka, nk'uko nyine Yesu ababwira yabwiye Petero ngo nakomeza abavandimwe, buriya ni ukujya gukomeza abakristu bo mu Rwanda noneho bakagira ingufu bakaba bakumira ibindi byaturuka hirya no hino.
Usibye abakristu bake bitabiriye iyi misa ya mbere yasomwe na Kardinali Kambanda, iyi misa kandi yanitabiriwe n'intumwa ya Papa mu Rwanda, abepiskopi baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abayobozi b'amadini n'amatorero n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, yahavuga ikibazo c'abana bo mu ibarabara mu ntara nka zose n'ibisagara bikuru bikuru bigize ico gihugu. Abenshi muri abo bana basegerereza kwera ibibazo biri hagati y'abavyeyi babo n'ubukene. Ibindi kuri no nkuru turabibaza umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Elvis Rakoze na gahungu k'imyaka 15 kaba mu barabara ya Bujumbura mu gwa mukuru w'ubutunzi gaturuka mu buraruko bw'ico gisagara mu Buterere kahebe ya mashubure mu mwaka wa 5 karatubwira uko kabayeho.
Njya mu buyanza ajya kuri witi ujye umunani onja gufungura rana una musini kwa 5 tuzaza tugasaba imikati bajya barabu ye atari imisho kwa 5 ngagira kuronda ivyuma ngatagonda ivyo fungura.
Christian Hatungimana na kandi gahungu kaganiriye n'Ijwi rya Amerika gaturuka mu Kanyosha mu manuko bwa Bujumbura sanze mu barabara kubera ingorane zo mu muryango.
Papa wanje yarapfuye, mama wanje acagenda kundi mugabo, twakora twavukana turi 5 rero mugabo acakwa cyo dutunga turi abana 5 kandi tutse tutari biwiwe acavuga ati ngo bamwe bimenyano baje mama cashira kwa mama mdogo, mama mdogo nawo mugabo wacaranka cyo gatingo twimenyano tuja manacha mbira tingo mbenda nonde anu nzonze ndara musi mizo kunda nzoche na
nao bjande nyunda ishimi yeye meza kwa mngi barabarabana na wenye narimuwa wa higi linge zombi zimu nukunu ya yu wa mutu kwe ujani wa zana mutu ya kukuboko
ni harikoa ija ibiratu biratu biratu ikumene seko ni ngakuja kwa side chikumnyora umubiti ayumachaza nyichironda shizeko nyichibiri itiraka jeo na demi barabara bachabarabi nyigisha chanangula kubimenye ruko njene ngoni swing nubu ndachabio ni myaka myinshi gushiki soko yo muri Viritarashe ndabinyonye ndamerwa nabi nk'umu ndayibuze kandi n'inzara nayo numva ihedze niho numva inzara ndonse nka sengsa cyangwa igihumbi cyange ndankayigura
kazenye bukura sigura kwa bana bo mu ibarabara kenshi bahanirwa n'amakosa batakoze kubera urwikekwe kandi kuye bahagaritswe n'igipolisi bafungurirwa bigoranye
ajya kwisha babara tugaburi aho tutajya na ajya muri bese oya ni bworoshe kubamo kubera kumuhura nibisanga byano hino abagenzi bawe nyene bakotsikosa n'ubwo n'uburi kuratembera na watakosa wakotse baragufata wera bavuga ati murabo mu barabara
akandi gahungu gasegerereza ukivugo cha rumonge mu manuko bishuburengero nakone kemeza ko kataye karomoka kubera guturubikwa
ingorane muhira baguma bankubita n'atakantu gatoyi iye bace bankubita bako majenzi ndaguma muhira kika mwakane diga kuri lukingo wa gatatu papa ari muhira mama di Tanzania papa n'umufundi
umwana wundara mu barabara y'umugwa mukuru wa Ngozi mu buraruka bw'u Burundi namaze ukwezi kumwe aramaze kumenya haronderera
ndende kurondera mu isoko ndose n'ukwazi bako ndose nakuti n'igice madana 5 ndagura nino mucere da baba siko akangutu wa matata ni washinda kutya
sadiki kibigirimana na gahungu k'imyaka 12 gaturuka mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko mugihugu cy'u Burundi iyo ntari hano rubibe na gitega igize umugwa mukuru wa politike bena yari hakizimana w'imyaka 15 wo muri iyo ntara nyene ya Karusi bemeza ko barara mu ibarabara bavuga ko baronze ubasubiza mu miryango yabo batohingishanya
aturarara kuri waza go muntu tujya mu kwigwa rwa waza kubera hatava saba nyene ko ndasamuhira nyene nka induka ahayi gice nibara kumugoro kandi je natajyama singyama kumugoro
Musenyeri Jean Marie Harushimana arongo ishira hamwe yunganira abana bari mu ibarabara n'afite ingorane zitandukanye ipred asigura kwimfashanya ruti zindi umwana kenera abwirizwa kuyihabwa ari mu muryango
turabigisha turabafasha tukabagaburira tukabavuza byo bakeneye tukabibafashamwo ariko dufise ntumbero yuko abo bana tubafasha bari wabo mu nzu turondera kazo za keza kabo mu kubafasha rero abadashikishobora kwiga amashuri matoyi tukabigisha imyuga biratugora kubana baje bava kure kuko kubasubiza iwabo biratugora ariko ibyo cyane batumye bava iwabo bamaze kuronka umwuga guca bakorera ino
ariko Musenyeri Harushimana yemeza ko gutorera umuti ikibazo cy'abana bo mu ibarabara bigoye cyane
tuguma turi Burundi uburyo ni bwa bundi ego bitiragerageza guteza imbere abene gihugu ariko ntibaterera imbere rimwe hari abadafise gatongo barima hari abadafise imigambi hari ubukene ubushomeri bwinshi uno munsi nibwira yuko kukitorera umuti Burundi kitoroshe
muri uyu mwaka w'2020 amatohoza akozwe nawo cha gisata cha onikijeje ko gutabarana yerekana ko miliyoni n'ibihumbi 700 by'abarundi bakeneye ubufasha kubera bayeho nabi ibice 58% kwijana n'abana uwo mugwi w'abantu kandi na ukorwa ko kurusha n'indyane kuko kuva mu mwaka w'2017 hatangwe guhunguka impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania n'u Rwanda hamaze gutahuka abana barenga 35% nayo makambi yo mu gihugu hagati hakabarizwa abaharurwa mu 78% nk'uko isata cita abana ku isi UNICEF kivyerekana ubuyobozi bujejwe isata c'abana mu bushinganganje bushikirana bwa bwije bya Amerika ku muturama leta igiye kwibandaho ari gushinga ibigo ku mitumba byakira abana bafite ibibazo kuko kubasubiza mu muryango bitigeze bizana ishirama eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakunzi ba sport naho umwanya ni rwanyu igano ry'umupira w'amaboko basketball ejo kwa mungu niho ryasozera igice cyayo ca mbere mu gihugu cy'u Burundi ekipe ya Kern iri mu kibanza ca mbere mu mupira w'amaguru naho imirwi ibiri yaserukira u Burundi mu nkino za Afrika yose yasezeye amahiganwa idonido na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
umugwi wa Musongati wari kuraserukira u Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe wabo kuruna w'Imana waratsinzwe na Green Eagles mu gihugu cha Zambia ibitsindo bibiri kuri kimwe murukino musongati ariyo yatangwe kwinjiza kubera mu rukino rwa mbere rwabereye Bujumbura. Iyo migwi yari yanganije ibitsindo bibiri kuri bibiri. Musongati yacisezera iryo higanwa bwari ubwa mbere yitabiriye mu nkino nazo zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo. Message Ngozi ku kibuga cyayo Ibuye mu ntara ya Ngozi yanganije na Young Buffaloes yo muri Eswatini igitsindo kimwe ku kindi. Kubera mu rukino rwa mbere rwabereye muri Eswatini, iyo migwi yari yanganije ubusa ku bundi. Icyo gitsindo cyo hanze cya Young Buffaloes cyatumye Message Ngozi iva muri ayo mahiganwa. Mu mupira w'amaguru kandi ihiganwa ry'u Burundi ryarabandanije ku ndugira 13 aho Royal FC yatsinze Vitaro ibitsindo bibiri ku busa. Aigle Noir inganya na Atletico ubusa ku bundi. Muzinga na Rukinzo nayo nyene yaranganije kimwe ku kindi. Nayo Flambeau du Centre itsinda Interstar igitsindo kimwe ku busa. Muri basketball naho inkino zikirarane nizo zasozereye igice cya mbere cy'ihiganwa ry'i Bujumbura. Jimukana yatsinze Mutanga United ku manota 86-80. Umugwi wa Lesipo nawo utsinda Dinamo ku manota 79-78. Iyo ntsinzi ya Lesipo yanezereye cyane umenyereza Gatabazi Cristal, ahamenyesha ko ugwaruka menyereza rufise kazoza gakomeye.
Natwe twatanguye shampiyona nabi, nta shot twari dufise twategeza gutsinda kugira ngo dusubire kujya muri course ya titre. Donc twarakoze cyane kuko David Shamsen atubereye nabi, on a eu 3 défaites successives. Ubu turaryohewe cyane kuko turashoboye kuronka umwanya 5 match atari gusinda ntibiheze kuko Dinamo dushobora guhura muri hotu. Donc dutegereza kurwana kugira ngo tuyitsinde, kandi ni ibintu bitoroshye mwabibonye tugeze kuri sirfasa. Ni ekipe nshyashya Dinamo, ni ekipe ifite experience, bafite confiance abakinnyi n'abakinnyi bakiri bato, dutegereza kurondera umwuka azoza. Donc Imana itugiye imbere.
Eme Christian nibigira rongo ishyirahamwe rya basketball Bujumbura inyuma y'icyo gice cya mbere cy'ihiganwa amenyesha ko urugero basketball igeze ko rushimishije.
Turashima gose kubona basketball iratera imbere, ama imigwi yariteguye. Urabona ubonye baraza gukina ntawumenye utsinda uwari, ubona aho hari urutonde igenda zirushanya zose, urabona ko zegeranye. Hayo sangari ya gatanu itsinze ukino runka zone subiye ku ya kabiri yindi ka gucyo gucyo. Nibaza yuko twokwishima kuko turabona ko ekipe ziteguye neza. Hanyuma natwebwe ku ruhande rwa Seba naho nyine twaragerageje, naho twahereye ku ngorane zijanye n'ama transfer ingene abakinnyi bava mu mugi baja mu wundi. Ubunye murabona ko bimeze neza, atampari zihari.
Mwamenya ko icyo gice cya mbere kirangiye Kerne iri mu kibanza cya mbere ikaba yatsinzwe urukino rumwe rudende, nayo Aigle Noir ikaza mu kibanza cya nyuma ahata rukino na rumwe uwo mugwi watsinze mu nkino 8 wakinye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana cakorerwa mu ngata na mugenzi we Jean Claude Munyandinda kugira ngo atubwire nawe ayagezeho mu gisata cya sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mupira w'amaguru, urugendo rw'ikipe ya APR FC yo mu Rwanda mu guhatanira igikombe cya Afrika ku makipe yabaye ya mbere iwayo rwarangiriye kuri stade Nyayo mu mujyi wa Nairobi ejo bundi kwa gatandatu. Ni mu mukino wo kwishyura mu majonjora y'ibanze. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda ikaba yaratsinzwe na Gor Mahia muri Kenya ibitego 3-1. Umwaka wa APR FC watangiye kugaragara ubwo yabonaga penalty umukino gitangira, hanyuma umukinnyi Jacques Tuyisenge akayihusha. Gor Mahia yahise ibyuririraho irakanguka ibona igitego cyayo cya mbere ku munota 16 w'umukino. Icyo igitego cyakomeje guherekeza Gor Mahia itarahwemaga gusatira. Icyizere cya APR FC cyongeye kubyuka habura iminota 10 ngo umukino urangire ubwo yabonaga igitego cyo kwishyura gitsinzwe na Kedi Nsanzimfura wari umaze kwinjira mu kibuga asimbura. Ibyishimo bya APR FC ntabwo byamaze kabiri, akayamvugo igira iti biguma bigeze ku munwa. Mu minota 6 ya nyuma Gor Mahia yatsinze ibindi bitego bibiri byinjiyemo byisukiranya, umukino urangira gutyo ari 3 bya Gor Mahia kuri kimwe cya APR FC. Umukino ubanza wari wabereye Kigali wari warangiye APR FC itsinze 2-1, bisobanuye ko APR FC isezererwa inzozi zayo zo kugera mu cyiciro cy'amatsinda y'iri rushanwa zirangiriraho. Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya AS Kigali ihagarariye Rwanda yaraye ikuyemo Orapa United yo muri Botswana yitsinze igitego 1 ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Mu mukino ubanza Orapa United yari yatsinze AS Kigali ibitego 2-1. Igitego cyo hanze nicyo cyarokoye AS Kigali ikazahura na KCCA yo muri Uganda mu cyiciro gikurikiraho. Tukiri mu mupira w'umupira w'amaguru uyu munsi kwa mbere ndetse n'ejo kwa kabiri shampiyona w'umupira w'amaguru mu kicyo cya mbere igomba gukomeza hakinwa imikino y'umunsi wa kabiri kuri uyu wa mbere ikipe ya Musanze FC irakira AS Muhanga kuri Stade Ubworoherane Musanze Etincelles FC irahura na Espoir FC kuri Stade Umuganda i Rubavu Lyon Sport ikina na Bugesera FC kuri Stade ya Kigali Inyamirambo Police FC irahura na Rutsiro FC uyu mukino nawo ukaza kubera kuri Stade ya Kigali Inyamirambo kuri Stade Huye Ibutare Mukura Victory Sport irahura n'ikipe ya Sunrise naho ejo kwa kabiri hakazaba umukino umwe rukumbi uzahuza Kiyovu Sport na Marine FC kuri Stade ya Kigali Inyamirambo mu mikino y'umunsi wa mbere yabaye kwa gatanu y'icyumweru gishize hari amakipe yatangiranye amashagaga muri yo twavuga ikipe ya Rutsiro FC ikizamuka ivuye mu kicyo cya kabiri yanganyije na Lyon Sport igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Umuganda i Rubavu umutoza wa Rutsiro FC Justin Bisengimana ashima abasore be kuba barashoboye kwihagararaho bakarwana inkundura
mu byukuri navuga ko nyuzwe n'igitego badutsinze n'igitego cya balarete mu mpira w'umuterekano navuga yuko ni ikosa ryabaye ritoya ariko nabwo buriya ni ikibazo cy'imyitozo ntekerezaga yuko ofiramezi uko tugenda dukora imyitozo bizagenda biza ariko mu by'ukuri abakinnyi banjye nabashimiye cyane uko babaye intwari bitanze mu kibuga nk'uko byagombaga
Indi kipe yazamutse mu cyiciro cya mbere ivuye mu cya kabiri ariyo Gorilla FC ntabwo yahiriwe n'urugendo ku munsi wa mbere wa shampiyona kuko yakubiswe n'ikipe ya Marine FC icyuhagiro cy'ibitego bibiri ku busa uyu mukino nawo ukaba warabereye kuri Stade Umuganda yari Claude Munyandinda i Kigali
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akabaye no ngaduce tuba turabangiriye ibiganiro vya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikromwa zindukanye na Joe Diane ni nahazwe amaju yacu y'ibiganiro bitandukanye byegeranijwe na Facile Gebehu yakoze cyane twenti ku izina ry'abagenzi bacu tubikibanuye tuyifuriza kurabandanya muruhanirwa mu byo murimo byose turaza kongera mu bindi biganiro byacu biri mu masaha ari imbere mu kurindira twe turabifurije kugira umunsi mwiza wa mbere n'indwi nziza mubaye no mu byanyu Radio Ijwi ry'Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye iri ni jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Intambara hagati y'inteko zidasanzwe z'intara ya Tigre n'inteko za Leta Ethiopia yatanguye muri iyo ntara ku itariki 4 z'ukwezi ku 11 yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ikura mu zabo abandi ibihumbi n'ibihumbi Iyo ntambara yatewe no kugwanira ubutegetsi bifatiye ku bwoko hagati ya leta yari imaze igihe kirekire ni yari imaze imyaka 2 ishitse ku butegetsi yarondeye kwitandukanya ni yahahora yatwazaga hotoro igashira imbere ibitandukanya moko agize igihugu cha Ethiopia leta shasha irikikora kugira ishireho inzego za politike n'ubutunzi zisunga demokrasi kandi zishira imbere ubumwe nakaranga k'abanya Ethiopia Icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika Tibor Nagy avuga ko ingwano iri kiba itari hagati y'ibihugu bibiri byigenga ko ari ingwano hagati y'igice cya leta kiyoboye intara igize igihugu cyafashe ingingo yo guhangana na leta mu kiganiro umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ariko akugirana ku telefone n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed asabye ihagarikwa ryo gutana mu mitwe akaba ibiganiro vyubaka ivyo gutorera inyishu ibibazo bihari yamenyesheje ko intumwa ya leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'abandi bakorana mu makungu biteguriye gufasha mu biganiro hamwe no gusubiza hamwe kw'abanyagihugu yamara hari amakuru yizigiwe avuga ko abatana mu mitwe bakoze ibitero n'impaka ku basivile icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika Tibor Nagy avuga ko basaba ko haba amatohoza yigenga ku makuru yose avuga ku bwicanyi n'ibindi bitero byakozwe ku basivile avuga ko abo bizokwibonekeza ko bakoze ayo mabi ategerezwa kuvyishura hisunzwe amategeko ku itariki 28 y'ukwezi kwa 11 leta ya Ethiopia yatangaje ko yarangije ibikorwa nyamukuru vya gisirikare mu ntara ya Tigre yamara utana mu mitwe kurabandanya mu bice bitandukanye biri mu micungararo y'umugwa mukuru w'iyo ntara Mekele no mu bindi bice by'iyo ntara abanya Ethiopia batari bake bakuwe mu zabo n'ingwano bariko barava mu gihugu bahungira muri Sudan leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zivugana n'abategetsi bajeje gutabara bo mu mahanga no mu gihugu ku migambi yabo kuvyerekeye ugufasha abantu barenga 45,000 bahunze intambara gushika ubu mu kiganiro yagiranye ku telefone n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yarerekanye igikorwa nkenerwa cyo gukingira abasivili ubundi bwicanyi n'ayandi mabi harimo impunzi n'abasivili bariko bahungira ingwano muri Sudani. Yashimikiye ku kamaro ko kurekurira amashirahamwe mpuzamakungu y'abagira neza gushobora gushikira intaya ya Tigre atantambamye kugira ashobore guha imfashanyo abazikeneye zirimwo ibitoro, ibifungurwa n'imiti. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirifatanije n'abanyagihugu bo muri Ethiopia kandi zizokorana nabo bose biyemeje kuvyerekeye amahoro, iterambere, demokrasi n'amahoro.